bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwamenyesha makuru 1,420 bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka. Abapfasoni n'abigeme ntibarenga 1,554. Muri aba 1,554 bice 14 kwijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu. Mu ishami rikurikiyemo abapfasoni n'abigeme bamenyesha makuru AFJ Association des Femmes Journalistes au Burundi muri ico gihugu basanga ivyo bitigira ibiri hasi cyane, bakivuza ko n'imiburiburi mu kimenyesha makuru gifise abakozi 210 bo bari abigeme n'abapfasoni, kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi. Hambavu y'ubwo busumbasumbane mu vy'ibitsina eka n'ibitsigiri vy'abapfasoni canke abigeme bitabira ibiganiro bitandukanye biri hasi cane. Ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi ISTEBU gisigura ko ice 65% vy'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru, batumviriza amakuru canke ngo bayarabe. Ivyo bitigiri biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ija ku miryango 180 baba bafise iradio imwe n'imbonesha kure imwe canke bakanarenza. None mbega uko kudahurumbira umwuga vyo biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibava ko canke bari kumira uko biri mu maradio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu maradio mpuzamakungu. Abafasoni n'abigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute, utwo tubazo ni tumwe mu mutwe tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Mumenyereye ko twahariye abafasoni n'abigeme, mutumire twabatumiriye ni Florentine Kwizera, ni mugenzi wacu akorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro i London. Florentine ikaze kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga.
Ndakura mukide Diane, ndara mukide n'abariko baratumviriza, urakoze kumikaze.
Ego akabazo ka mbere ngira none kakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide avuga ati kwadasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera, kumbe wa mwuga ni nk'uwabari mu kazi nibo badasaza vuba. Akabazo ka mbere, uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine?
Umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri ku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20, kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mu mwaka wa gatandatu. Ndibuka neza itariki mugabo hari 99 kikaba gikorwa rero muri ku kwezi kwa gatandatu, urumva ko nkije imyaka 20.
Ego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC, wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane?
Sinayitangariza kuri BBC, nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati, nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari cyitwa Umwizero.
Yego. Hanyuma kuva uve mu Mwizero kugera kumbure wanana kuri n'Umwizero imaze guhinduka Bonesha, haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu?
Nurugendo no vuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndi umwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Ico gihe nari ngifise ingoga, naho hari aho ariko baravuga yuko nasaza ibihumbi iminsi hati yesi miki. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje, kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Ikabintuma nuko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza radio bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva n'ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mugongezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza imiryango ndayimazemo imyaka igera kuri 16 cyangwa 17, kuko nshizemo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi. Ngaha kuri siyeji Londres ndahamaze imyaka 14, ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC, yaba BBC gahuza imiryango cyangwa BBC Afrika igisata cy'Igifaransa, narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001. Urumva ko iminsi atari mike nta nyene.
Yego, irakwiye.
Yego.
None ga Florentine, uratubwiye ivyo mwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru. Bara uhurumbira.
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba baja gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme, kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nkija gukora kuri radio ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri. Kandi nari nzemva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Ico gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi, ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karorero kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi. Ba Chantal Katama, ba Maria Inamuganuro, ba Christine Ntahe, urabizi yuko bari abafaso nibakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego.
Bariho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'icabagabo.
Icangana n'icabagabo niko. Hanyuma umuntu unye iyo bariko baratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafaso ntitubabibona, ntitubabonamwe wabigeme, ntitubabona uravye aho bigeze ubu, wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri canke?
Ivyo bavuga ni kuri, ivyo bavuga nibaza ko ari kuri, kuko biragaragarira amaso. Nibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200, kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'150 birigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru, naho nyine urabona yuko bataboneka diane.
Yego.
Ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva n'ibyo bakuriye, hari n'ibyo bakuye muri stebu baba barakoze igendereza ryabo, bakabyegeranya, bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego.
Ndetse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo canke abarigira mu ruhara.
Yego. Hanyuma kubgawe ga Florentine wibaye mu mwanya munini uribaza yuko byo biva kuko bibava ko barakumigwa bari kumira canke.
Jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo. Naho ibintu byatanguriye.
Yego.
Uko isi ikomeza gutera imbere nuko ibintu bigenda bihinduka. Abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru. Haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo. Ariko buke ibintu bigenda bihinduka. Nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yari ihabwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo uruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara nshyikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro.
Yego. Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu Kirundi n'Ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye Icyongereza, Igifaransa kandi n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri Afurika. Tuvuze ku vy'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ivyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ivyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata vyatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababibumviriza canka babikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusange n'isi nivyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangijemo bakibandanya n'uyu mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radio canke kuri televiziyo cyangwa mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza icyo gitigiri cya 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni kibazo cy'isibiri rusange niko nubivuga.
Yego. Kandi natwebwe Florentine ngaha anye ku juge America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe cyangwa umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba dyani kibazo ni cha kindi mbega abo bantu dutumira abafaso ni nabigeme ba barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasahanze nibyo bari ko baravuga ntibimirekeye canke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio canke barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 90 ni kubavuze 65% kwijana batagira uruhara ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahandi gusobanukirwa ico kidubwa mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bonyene gushikiriza nk'ivyiyumviro vyabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi badovyumva yuko nabo bibaraba gushika umunsi indero ya uburezi nobwa ubumenyi bazoba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko ugo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ivyiyumviro
turaza kubinoganza turabe uruhara gw'umwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntego uvuga ko ari nkamwe twobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntitura tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire iki yagwambe duse ku murongo wa telefone ni Toma ikadze
amahoro meza
guherere Toma
ndirejombora
akabazo canke intererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere ngo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radiyo yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye jye rero novuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukadakubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'ukumengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa batwitwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinya umenga bo bigerukera ariko rero umwuga wose utegeka gukunda ama ikintu novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari 30% rero novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeka kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira muri uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzi bakabwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa dede ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igiki rero novuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo ubwa mbere abababereye imfura mu ako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi nibagume babona ngo naka yarumenyeshamakuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntengono nanjye nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose nubwo imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko nta rupfu rutanganya rubaho kujya nico
urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagarira muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye nibazo kwama bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ibice 20-30 bitatu nari ingahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye abimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonosa bagakurikirana amashuri kugira nti nibyo bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho i Bujumbura ugira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kufite ico bivuga kwa gemwe n'utubazo yarunanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye imfura muri uyo mwuga na cane cane kwitangaza makuru muza makungu
Ego Tomani cyo yahereye ko yavuze ati ico no musaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruharagwi wanje uruharagwi wawe Diane nukwereka barumuna bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi
yego
ubunyamakuru z'umwuga usumwihariko w'abantu babagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si kuvuga yuko atanitego yahabaye si kuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi sabakenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo n'ibihe bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshe ariko nkuko yabivuze yavuze neza ati igikuru ni kubarindisha bakamenya kwikura mu bwoba bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda kandi burya nta mwuga utagira mu intambamyi zawo umugwa ari wo wose ufise intambamyi zawo ushobora kuja kuba ukijema ushobora kuja kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ushobora gutwara imodokari ukagira isanganya ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika ico rero sico co buryo umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumvira ngo ugire uwo mutima wo kugira ngo itangazamakuru nimba uri kunda rabi byiza birimo hanyuma uko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo nibyo ati nta kubabigira gatoya bice 30% biracarimo ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikindi cyari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere niburi ibice 30% mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
so kuvuga yuko baba bashaka ibice 30% bikagarukira ni ukugira idida twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburiburi ntuhavuga ngo ibice 30% byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tugaruke n'imiburiburi ibice 30% urumva bishitse ku 50% nta kibazo
ego hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo kubwoba nko muri kahise ku Burundi canke mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye turumva amenyesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari baburugurika hari nabandi bapfunze bakiramvu nabandi ubwo ako kantu koko kukubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacafise abondera reka ndere aba anye mbenda rya kihama ibindi mbenda
bibika rega Diane ibyo biri hose sukuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'Burundi kandi nkuko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga batumuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je byogenda gute nuja mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kuzopfungwa umunsi uri zina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umugabo tuhegumye baguma ko niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose nkunga umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza muri ibyo bihe nyine bitoroshe ariko wibe yuko ejo imbere hashobora kuba hedu ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari sico gihe cyo guhesha ahubwo nico gihe cyo gushishikara kuko itangazamakuru niho riba rikeneye
gusumba na cyane ko ariho abafata mwebwe abamenyesha amakuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ivyo bihe bihinduka biciye mu biganiro byanyu bitandukanye Yego. Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ibyo turiko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bafasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye. Muko muvyo Thomas yavuze Florentine ariho nakandi kantu yavuze k'ibice 30% ngo bibe 30% bigarukire ngaha ati ni miburiburi leta yo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana b'ibigeme kugira ngo bijukire uwo mugo kumenyesha makuru n'abafasoni
ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane. Urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baravye iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa baba bangana ibice 50% kuri 50%. Uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni igikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange. Kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo niho bacisha ibyumviro byabo abatware ho batisha ibyifuzo byabo itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze nta uheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumvise cyangwa bititayeho bititaweho. Rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bakasirukirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugwa n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro singeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira bishobotse nkativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baja kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega nisazo hava yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma. Urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari ikumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye uzo zifata wumvise icyifuzo cy'iwandi ko ndazivuga hanyuma ibintu bigende neza. Leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraza.
Yego turase na Idrissa ku yundi murongo wa telefone. Idrissa ikaze nawe. Idrissa uratwumva? Idrissa turi kumwe ku murongo wa telefone. Idrissa ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko ariho nabandi tuko turagerageza gutura mu gamatelefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo njute bakunze bijuje ya Amerika. Florentine tugiye naho mu vyerekeye abo bakena hatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumvumenga arufisemo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa masuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bafasoni n'abakobwa vyakunze kuvuga cyane mu manama atari make ndavyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi.
Uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise kahise kakumiriye umukenyezi kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo ibyo rero ntihubwire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya ni ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru n'ubu abakenyezi urabye muri rusange baracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwashikiriza inkuru nimba ari nkuru ya politiki ico ciyumviro nibwo gishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kantu kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe bakiyumvira yuko ibyo atari nkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegura icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza kumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turabyi yuko biza kugenda neza ako kantu karacahari ariko ntibisobanura yuko abakenyezi iyo bashize n'ibyo biganiro byitwa yuko bikomakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka nabo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye vyari navani no kwitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikadushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike biranavugwa n'abagabo gusumba abakenyezi nko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ryo umugabo n'iryo ryama kuri politike na akumva umenga ntibimuraba
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba abanyamakuru canka aho twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ni kugira ngo ico cyumviro camaze gutinda taracamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba bagabo baba bagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira kabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amubuze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwi wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsindatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaba ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike ntiyumva yuko ari bimuraba bimwerekeye ariko buke buke jewe nibaza yuko yari bimeze mu myaka 50 siko bimeze ubu kandi urumva yuko harimo n'utwigoro two kugira ngo binyaruke guhinduka kugira ngo ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki ibyo uwo mukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntaba agiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa ni uruhara rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi niyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi ba radiyo akumvi akagira ibyo anovuga ngo amatsiko yo kumviriza ibica kuri radiyo akumviriza ibiri mu biganiro bikamwigisha bikamuha inyigisho nshasha zigatuma yiteza imbere ni sosiyete izo iteye imbere muri rusange
nuko rero turase Louis Michel ku murongo wa telefone Louis Michel ikaze twaramutse kandi turaza kwirigwa amatelefone yanyu niyo yasa nk'aho ariko aratugura ariko turumva muhinga bw'izuma biko birakemuka bukebuke
ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo gaze umutumirwa usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanyicwa rwo hajya hatanga imibare kumva abanyamakuru barafunzwe kumva abandi bahishe kumva byagenze ariko yewe mbona iyo atari yo mpamvu none se abagabo bakomeye bakajya mu itangazamakuru hari n'urugero watanze nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi ku ijwi ry'Amerika urugero ngiye nkunda kurikurikirana ujya kuza kumva ko muze kuza kuhavayo n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye none se naho aha ngaho urabona umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga hari ikibazo kiba gihari hagomba kuba hari impande ibitera ituma bitinya ariko ntabwo twega twavuga ngo ni impamvu n'iri ahubwo hari wenda avuga ko ariko kamere yabo iteye wenda umudamu cyangwa umwigeme akavuga ati reka da ntabwo ndombabaza cyangwa mbere nk'ubu ngubu wa mbere aha ngaha hari umudamu nawe mikoro ndaramubwira nti ubaze iki kibazo uvuye kubyo ati reka reka da ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise se ikibazo kiri he hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya ariko ndagira ngo ahubwo adutukumurire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya kandi kabazo ka kabiri namubaza mbega iyo ageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru urakoze cyane wa mutumirwa
urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda yego
urakoze cyane
Florentine umvise akabazo ka Louis Michel
ego medwe mishara yavuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya kandi harimo kamere rero jewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje ku byo niyumvira ndabiye nuko nakuze nuko ndi sosiyete imibano uko imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda ahubwo nimba harimo uko kwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu kubera iki abantu b'abagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare uko kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari dusubira amaso inyuma rero akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara ntakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyo byabo mu ishure ntibiba bingana
yego
no muri segonderi ziba bingana baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bakeye baba baroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye he jewe ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kujya babahamagara mu gatondo mwinjira nimba witwa Diane Nini Nahazwe hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo yahamagarwa mbere yawe yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32 kubera iki hatangura guhamagwa ngo bahungu
hagasubira abakobwa
kandi wibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye intonde matrikile zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri ni ukuvuga nimba mwangarije amanota na Nini Nahazwe Simo matrikile yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakeneye ibihumbi bibiri muri ekore segonderi ni ukuvuga mwanganiza amanota wowe wasigaye kubera nimero yawe iri inyuma
kandi kubera umwana w'umukobwa
ikumira ritanguriye ngaho none uzoreka kwitinya gute uzoreka kumva yuko utangana na wa wundi gute aho simvuze muri bya bindi byo muhira byo kuvuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira bukebuke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimwe n'abagabura ibikorwa by'abana murumva rero uko kwitinya sicaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifatego ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashingiye muri sosiyete
bizofata akanya rero kugira ngo bivemo mu mitwe
bizofata akanya rero kugira ngo bishobore kuvamwo bisaba akigoro ari nako kaka kari ko karakugwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru bwabo canke abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ngumije kuri ako karuriro nyine naguhaye nimba Diane ni nahadwe ari nimero 30 nazibiri mu ishuri nini nahadwe Simo akaba ari 14 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwanyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko bya wakomeza gutera imbere ku ishuri ukabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati iga ni ngo ugahama urondere umugabo ibindi nabyo yahedeje w'umuenjeniyeri ubona amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero tubibamo ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikonje ugasanga ari byubwira iyo telefone ntuyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
kikuraba ugasanga n'ibibazo by'abagore biko bivugwa ko n'abagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati muri ishinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko baraja kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya urikura kujana ukumumenga hariho ico wabona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
hanyuma yabajije ati none yarigeze yigitangazamakuru itangazamakuru jewe nagigiye mu itangazamakuru ikintu iyo gikunda uragikora kandi ukagikora kigakunda nta shuri rya journalisme nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kuja mu itangazamakuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye
ntihagire rero
uragiye kugira amahigwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabigize ari uko nabanje kujya mu itangazamakuru
ni nawe umwuga mbavuga ngo wiga iminsi yose buri gihe Florentine numva rero uranahumurije bene wanyu bakiri bato bashaka kuja muri uno mwuga ko aravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumurije ko iyo wabigiyemwo ushobora kukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba ata shure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko ujya mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshyiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe bakwigishe bakuha ubumenyi bukwiye bushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi Diane urabizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari icyo ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kubikora neza
urakoze cyane gose Florentine Kwizera turiko tuvugana uri aho mu Bwongereza London ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC ni ku ruhare rwa Fasoni mu mwuga w'itangazamakuru Bireme nawe turi kumwe Bireme uratwumva Wego uherere he Bireme?
Mwiriwe. Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego akabazo canke interano kwa Florence Nkize.
Ikintu navuga ku bafasha kubigeme. Batwiretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora. Ariko ikintu kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko nta mubaje mu mufasoni ngo ntawambona ndi hejuru ku nzu ndimo kubaka kugikwa ngo nazaba ako kantu kakokwitinya ahubwo numva ko niba ari ubukangurambaga bakorerwa cyangwa se ubuvigizi basaba batinyuka imirimo y'ingiro kuko tatusaza aho twamaze kubona ko bashuri ibintu byose ahubwo icyakubonye ngo naru ari ubukangurambaga bwimbitse akumva ko bagakora kuko imbaraga barazifite
ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyeshamakuru canke uyasabira n'abandi bashaka kwinjira muri iyo mwugaga bireme
urebye ni ukuvuga ngo no mu Rwanda barahari bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe baracyitinya ka kantu ko kufite inyandiko
aga telefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza metode wewe twumve ko twumvikana cyose kibazo cy'ama telefone muratwihanganira ncuti bakunze bacu metode kaza
murakoze cyane ndabumva
uherereye gamito
mperereye igitega mu Burundi
akabazo cankirira no kwa Florentine Kwizera
donc sinzi ko mwogera mu cyama kuko byo mwari ko muraganira ko kuko kiganje sinacumbi
Florentine uratwihanganira urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cyo Burundi nta FM dufise haba dukundo akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi byo muri ko muravuga twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangaza makuru ku bapfasoni nabigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga bapfasoni nabigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano babafasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane gose
okay niyo sije mwari ko ndayumvise numva no mu bisanzwe je nka je ku Rwanda rwanje numva no tanga intererano no tumirira cyane bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangaza makuru vrema abakobwa si kirenga canke abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vrema ugasanga bere no kubabera birababera rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze hashitse yogira icyakoze kugira ngo abandi bakenyezi canke abakobwa bagenzi we babone inzira yaciyemo canke babere inzira bocamwe kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye muri uwo mwuga w'itangazamakuru ego vrema navyo byofasha cyane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya
urakoze cyane metode ico cyumviro umushikirije yari anacishuye ko tugitangura so wenyine uyumubwiye bari bamusavye ati nukuza murabasuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cyane gose ego Florentine tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana wavuze ikintu cy'ambere gusobanukirwa kumva ko umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese abikora yiyumvira yuko gurimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu harimo no kubicisha mu itangazamakuru atazo babikoze kubera riba kwe agirinye umukenyezi ariko kubaka societe niko kubaka ibihugu niko kugira iterambere hari umuntu yigeze gutanga karuriro ati 30% navyo nyene ntibikwiye ati ni kumira murindi hari habahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze ukamenga n'ibyabo batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nkuko nabivuze n'ubu ndabisubiramo ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa urwo ruhara si kugira ngo abari bo baja kuronka ibyitaro ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi njyewe niko ndabyumva mu mutima iwanjye kandi niko ndabivuga umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco uko yasomye itariki kumubuza kuja mu ishuri ni ukuvuga yuko bizogira ingaruka kuri urwo rubyaro rwiwe bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu bizogira ingaruka kuri sosiyete muri rusange guhimiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo. Urabona yuko bariko abafise iterambere batujimbere muri byose. None twari ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru ni muhe ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ugira ngo babigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo barazi yuko ari iryo terambere kandi bari kuba barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho icyo nakwita kube bagiye bipima ko barazi ingene ibyo biharuro biri ko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane kuri umwaka urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitanganuka ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora
guhinduka yego
mu buyobozi ujejwe igisata cy'amakuru director of news umukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka itangazamakuru si umwuga w'abagabo nta muntu n'umwe yari tubwiye ko ari umwuga w'abagabo si umwuga abakenyezi badashobora kuko si ibyo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya haba
namba urakoze cyane rwose Florentine Kwizera Jean Dong uratwihanganira wategeye ku murongo wa telefone ikaze
nta kibazo numvise amanete wakananiranye ndabaramukije
twakuramukije natwe urakoze cyane nakabazo canke n'intererano
mbere na mbere amazina yanjye nitwa Jean Rong mperereye Kigali ndera ahantu bita ku Mukuyure kamanze ndamitse umutumire mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane noneho wenda nk'ikibazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanza gutanga ndabona cyane cyane abigenewe babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye n'ubu ngubu wenda nkange icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri puratike ugasanga nta kintu azi ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya puratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none njyewe wenda utubaza namubaza ntabwo nakibanda ku bigeme cyane ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari byaba yashyize ku indanyagaciro se cyangwa nk'igereranya yabona bingana gute yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari yakunda gufungwa rimwe na rimwe ese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe n'uko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzagishobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme gifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tuzakora iki n'iki ngiki
urakoze Jean Long ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza
nawe urakoze uwiteka kwiteho
Florentine utubazo twa Jean Long
egome aravuze utubazo dushika kuri dutatu yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora cyangwa atagishobora
yego
umuntu ukukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere hanyuma yavuze ati uwogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ubwo itangazamakuru mpuzamakungu nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye ico siko siko kimeze ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo niko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho n'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane rwose
hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano nuko baba bakoze umugabo wabo uko tado yabuze amaradiyo
mirongo ngo y'amaradiyo yugarwa na cyane cyane mpuzamakungu
baba bakoze umugabo wabo kuko ariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishyira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda twibuke yuko hari higihe wasanga nko muri gihugu hari radio imwe yonyene rudendi bwa rikijana ubu ayo ma radio arapfungwa ariko bashariho n'imiburiburi ariho ku kibazo cy'abavyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hariho imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo sivyo umwana menye icyo akunda kuko niyagishira ku mutima azogikora kandi wenda by'akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru Frank Ansop ni umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi
ni tumeno ngaha ku ijwi ry'Amerika nawe n'umufaso nitwa Amanda Bennett ni waturongoye
urumva rero abakenyezi barashoboye umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwaja muri ibi ntuzo bishobora raba gusa ko abikunda ubushobozi buva indani mu mutima ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho ubumenyi guhabwa uburyo biza
ari
byo kwifashisha ariko
umushobozi uva
muri wowe
yego urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC fise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres tusa nk'abari ko barasozera kino kiganiro cacu akajambo kanyuma wotekerera baba bamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangaza makuru by'ukuri umufasoni abonekemo haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikize abakunzi bacu abashikira sakanuvera
ico no vuga niki abakenyezi nabigeme itangazamakuru rirabakeneye uruharagwanyu ingombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere si kuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abantu aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange turabakeneye rero
yego urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika muri isanga ejo nitwongera gusubira ku gukenera ku bibazo bitandukanye byaba ibyo mu gaca nk'ibitari by'umwuga uzo twitabe nk'uko watwitabye no munsi usoye kora twumviriza muhereye ijya n'ino ku isi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na engineer Carl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane na Hadri Micro mwandanye kuryoherwa na programme z'ijwi ry'Amerika turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave kandi ndetse no kuri we zitatu akaburungu radio tuve wa akaburungu.com
komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikana
mandanye kumviriza ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi